tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radio mukunda radio ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yakakanya. Mu Burundi abahoze batuye muri zone Gatumba bakahava kubera imyuzure barinubira uko babayeho muri za site bajyanywemo, kuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo no kubura ibiribwa.
Amahema dufise ubu arashaje, tubone gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya. Ubu ugiye ukavizita amasite ukaraba amahema, usanga amahema amwe yaratobagurise, tujya mu konyene imbeho, abana turarenze n'inzara, ababyeyi turashonje, n'aba bandi bahora bazana kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi.
Abo ni bamwe mu Barundi bakuwe mu byabo n'imyuzure yabasenyeye kuva mu kwezi kwa kane. Petero Uyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel. Ingabo zo mu ntara ya Tigre zatangaje uno munsi ko zishe abasirikare batari bake ba leta ya Ethiopia mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara, nyamara ingabo za leta zabihakanye. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zo mu ntara ya Tigre zatangaje uno munsi ko zishe abasirikare batari bake ba leta ya Ethiopia mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara, nyamara ingabo za leta zabihakanye. Fidel Niyongabo adufitiye muri rambuye.
Izo ntego za leta zamenyesheje ko abasirikare batari bake bo mu ntara ya Tigre bariko bishikiriza hisunzwe ikiringo ntarengwa ko c'amasaha 72 leta yatanze imbere y'uko haba igitero ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Intego za leta ya Ethiopia zatangiye ibitero kuri leta y'intara ya Tigre ku itariki 4 z'ukwezi kw'11 zimenyesha ko ziriko zitera zegereza umugwa mukuru w'iyo ntara mu gitero ca nyuma cyo gutsinda urugamba. Yamara abategetsi b'intara ya Tigre bavuga ko bariko bivuna bikomeye inteko za leta kandi bamaze gutahira insinzi zikomeye. Umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya Tigre Gatechu Reda yatangaje ko bishye igitigiri kinini cy'inteko za leta mu rugamba rwabereye mu gice cyitwa Raya Wahira. Muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekanye impungenge zikomeye uno munsi kwa kabiri ku bitigiri by'abasirikare ba leta batera barungikwa mu micungararo y'igisagara cya Mekele. Michel Bachelet, umutegetsi mukuru ajeje by'agateka ka muntu mu ishyirahamwe ONU, yasabye impande zose gutegeka abasirikare bazo kutagiramira abasivile hisunzwe amategeko mpuzamakungu.
Tukivuga ibibazo byo mu ntara ya Tigre mu gihugu cya Ethiopia, igihugu gituranye cya Sudani kirashimirwa uburyo gikomeje kwakira impunzi zihunga intambara. Fidel Niyongabo arakomeza.
Impunzi z'abanya Ethiopia zimenyesha ko zakiwe neza n'abanyasudani, nyinshi muri zo zashitse muri Sudani nyuma y'igihe kirekire zigenda n'amaguru. Abanyasudani bazihaye uburaro bazemerera kubana nabo. Ivyo naho batavuga ururimi rumwe, abantu barenga 25,000 baturuka mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze guhungira muri Sudani. Ishyirahamwe rijejwe kwita impunzi ku isi HCR n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara arashigikiye ingingo y'igihugu cya Sudani kuruhagarara rutera rwiyongera mu ntara ya Tigre. Amashyirahamwe amenyesha ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kuronsa ibintu ngenderwa ko impunzi zikeneye. Intara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia igeramiwe n'ingwano kuva ku itariki 4 z'ukwezi kw'11 kuva umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ategetse ibikorwa bya gisirikare muri iyo ntara. Iyo ngwano ivugwa ko imaze guhitana abantu amajana n'amajana, abandi bihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu cya Sudani gihana urubibe na Ethiopia.
Umuyobozi w'ikirenga wa Irani yavuze ko igihugu cye kitazongera kujya mu masezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye n'umugambi wo kubaka ingufu za nuclear. Fidel Niyongabo nanone arakomeza.
Umutegetsi kizigenza wa Irani Ayatollah Ali Khamenei uno munsi kwa kabiri yanebaguye ibiganiro hagati y'igihugu cy'ibwo n'ibihugu byo mu burengero bw'Isiri ya mara leta ya Iran yerekanye icyizere kwa mashyirahamwe y'ubudandaje yo mu mahanga azogaruka mu gihugu mu gihe perezida Trump atazoba akiri ku butegetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yavuze kandi ko yizeye ko ibihano igihugu cy'ibwo cyafatiwe n'amakungu bizovanwaho. Umuvugizi wa leta ari RBA nawe yavuze ko mashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaje y'abanyamahanga ariko aritegurira kugaruka muri Iran. Intsinzi ya Joe Biden yatowe kuba perezida yatumye abatari bake bibaza ko Amerika ishobora kuzosubira mu masezerano Iran yagiranye n'ibihugu by'ibihangange zo ku isi mu mwaka w'2015. Icyo gihe ibihano icyo gihugu cyari cyafatiwe n'amakungu byarakuweho inyuma yuko cemeye guhagarika umugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyangana. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka w'2018. Mu kwishyura kuri iyo ngingo, Iran yaragabanije ivyerekeye kuyubahiriza. Abafasha ba Joe Biden batangaza ko afise imigambi yo gusubira muri ayo masezerano mu gihe Iran cyo kwemera gusubira kuyubahiriza. Yamara abakurikirana ibintu hafi bavuga ko ivyo bidasa n'izoshoboka buno nyene kuko impande zose zisa n'izinana ku vyerekeye ayo masezerano yo mu mwaka w'2015. Ibihano Amerika yasubijeho kuri Iran ku ndwara ya Perezida Trump byarageramye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Petero Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika yemeza ko impamvu ari uko inkiko mu Burundi ziherutse kumukatira igihano cyo gufungwa burundu amaze guhamwa n'icyaha mu icwa rya Perezida Melchior Ndadaye. N'ibyaha ku giti cye ahakana. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Nibikiri rukuru ahubwo inkuru ni yukuri. Wahoza twara Burundi Perezida Petero Buyoya yaratanze mihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe gishiramo ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati: "Ego nivyo, Perezida Buyoya yaratanze mihoho itariki 7 z'uko kwezi kw'11 yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine. Inyuma y'iminsi 4 canke 5 ibyo biro bikuru by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko byemeye gutanga imihoho kwiwe. Icyo bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri icyo kibanza kuko atawundi aramusubirira. Yagize ati: "Nyene icyubahiro Buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine. Ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye icyo bita assurer les affaires courantes. Nawe yaravyemeye." Uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije Ijwi rya Amerika ko Perezida Buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze 7 gusa atubwira ko atibuka neza itarike. Perezida Petero Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka. N'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura. Icyo bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyine ubwiwe ariwe azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru. Amasoko yacu yatubwiye ko Perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye umuryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu. Ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Petero Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa iganagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'1993. Mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumu kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze ku icumi cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko byemezwa n'umwe mu bacungwa manza biwe urubanza ntirurahera perezida Buyoya yarunguruje cyo kimwe n'abandi basangiye dosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwa manza babivuga ikindi camuteye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko byagendeye umusirikare wo kugwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene naho biruko ayo makuru avuga ko Mustafa Kimahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango uba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision mûri amakuru ya mbere yavuga ko perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'u Bufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike ya marisoko yacu gize ujana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Petero Buyoya w'imyaka 71 amenyereye kuko yarahamaze imyaka 8 ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika yaragize no ruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile Majoro Petero Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015 aho nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko gice kubiri nibwirizwa shingiro imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana y'ingwe kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie ico gihe iradio y'abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993 akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singe umuntu ashika ku butegetsi ahubwo nicamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hame ninge naburekura jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse nemere vyavuye mu matora nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha ndakinjura mu mahoro Pierre Niyo Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Mu Burundi abaturage bahuza batuye mu gace ka Gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma yuko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye basobanura ko badafite ibiribwa naho bakika umusaya ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
muri kino gihe imvura igwa ku bwinshi abateshejwe izabo muri zone ya Gatumba bakigeranizwa mu bindi bibanza vya komine Mutimbuzi ihanurubibe n'igihugu ca Kongo heranye intwaro rusangi bavuga ko ubuzima barimwo butoroshe abanywanyi b'ijwi rya Amerika bishikiye muri site Kigaramango ahegeranijwe abagera ku 2000 bavuga ko iyi mvura iguye ibaherera ko kubera amahema baronkejwe bagishika aho bacumbitse yatabaguritse
nukuri amahema dufise ubu arashaje tubone gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya ubu ugiye ukavisita amasite ukaraba amahema usanga amahema amwe yaratobaguritse tujya muko nyene imbeho abana habaye imbeho nyinshi ingwa zica zaduka
mwe nyene mwarabona mwe nyene mwaje kutugendera amahema yaraheze n'abantu subwo buhema bwose bwaratabwe yaramaze guhera n'izuba kuva itariki imwe mu kwezi kwa tugishika ngaha ubu imvura iguye turabona duhungira ibiragwa wararako basanga biba byose birase birabuze
hari ibintu byinshi cyane biduhanze umwe kumaraba muri kino gihe turi mu tasoro w'imvura kenshi turabuze amahema ego twari twagira ubuntu baduhaye imari imwe imwe mugabo muravyizo bajyahaciye n'ingene bimeze amahema ubu yose yaramerewe nabi cyane ibintu byarononekaye ubu naho imvura igwa turi kunja imbaraga sazika tumara hakabamo ni ibintu bitwa ibinyongori byo byose ni ibintu biduhanze.
Iyo site ya Kigaramango irimo benshi mu bateshibizabo muri zone ya Gatumba abayirimo bavuga ko bugarijwe na kigoyi abandi bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko badahiruka gukubita ijisho umugira neza numwe yabaseruka ko
turarenze n'inzara bavyeyi turashonje n'abandi bahora bazanike kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi urumva n'ukuri nukuri turabasavye nk'abavyeyi ndurabe ukuntu mudufungurira
nzaje mu kutwica ngaha mahema umva naho turondera ko kuba dushika ngaha nukuri ntafasha nturaronka ya pame ntayo
n'ikindi cyakabiri ngaha ntubone duhagaze ngaha aho ubona ntembagara kubera inzara ngo namwe mu hema kandi naronka ndara inzara kandi raduhanze abana dusigaye duje kwa muganga bakadupima ugasanga mu mwana rwa isutama kubera inzara n'umunsi ndose bije mu by'amajyana 5 ugasanga badusomara kabiri tutajya ngaha mu Karamago icya mbere amahema n'inzara yaturembeje mwo tushikira imbere mukatubwira nka pame mukatubwira abandi babishoboye bakadushikako
ikindi kintu kigira kabiri murabona yuko Kigaramango iri mu masite vraiment sinzi ngene bivuga inzara ni nyinshi harabatamana batamakazi batishoboye cyukuri inzara iri mu kubica
eka nabarongoye abandi muri site ya Kigaramango baremeza ko abayicumbitsemwo bugarijwe nibazo byinshi nyanduye Augustin arongoye site ya Kigaramango yemeza ibivugwa nabarongoye
ubuzima muri site ya Kigaramango bumeze nabi yema zose zaratabaguritse imvura iguye abantu barara bahagaze nta mahema bagira kuko bayahawe bagishika kandi he mise garanti ya mezi 3 ubutugeze mu mezi 7 arenga nta mfungurwa bafise n'ukuri barashonje barashonje turasabye mwebwe muvuga bigashika kure mutuvugire kabisa muri site ya Kigaramango biracika
urongoye zone ya Gatumba ahaje hava abo bateshejwe izabo avuga ko izo ngorane zabo banyagihugu azizi Hussein Ntahetwa yabwiye umwe mu radio asamiranira ku butaka bw'u Burundi ko yamaze gutanga icegeranyo mu bushikiranganje bwo gufatana munda ubwo nabwo usanzwe bushikana imfashanyo ku bazikeneye kandi ko yizeye ko abarongoye bagiye gufashwa vuba abateshejwe izabo bava muri zone Gatumba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane no mu mwaka w'2020 kubera imyuzure yatewe n'uruzi Rusizi hamwe n'ikiyaga Tanganyika baharugwa mu 5000 bamwe baramaze gusubira mu zabo kubera iyo myuzure yagabanutse ariko bafise ubwoba ko iyo myuzure ishobora gusubira kubatera bafatiye ku kuntu imvura igwa ku bwinshi muri kino gihe
impunzi zo mu nkambi ya Lusenda muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu cyumweru gitaha zizakoresha amatora y'abahagarariye impunzi abahatanira imyanya mu buyobozi nabo bakomeje kwiyamamaza aho bashaka amajwi bafite ibyo babasaba birimo guhabwa ibiribwa bihagije n'imiti ihagije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi
turifuza yuko bazatogwa ariko mu bazatogwa bose batugirira kamaro urabona uko gupokera bazaba tuzaze tupokera imbere y'igihe matareka 5 6 cyangwa itariki ya mbere tukaronkinge ariko muri iki gihe urabona nkubo mu mwaka dupokeye amezi 6 ayanda 6 ntituzaho yagiye nkubu batubwiye ko tuzapokera kandi mu kwa 11 ariko ntabwo turabyizeye kubera buri gihe bahora baduhenda mu bazatogwa bose twifuza yuko abe dekambi abe sekretari wiwe bazahagarira ku kibazo kimwe cyo gupokera abantu ntibazasubire kandi kugira gute kuzapfa n'inzara azatuvugire mu byo gupokera no kubaho tubayeho nabi mu nkambi turahohotegwa rukumva abagore abadamu ntago bakijya hari ya rugurungu bagiye kurondera inkwi bagiye yo barafatwa rukumva abandi bagakubitwa
icyo bo tumarira nuko baduserukira hanyuma bakatugezaho ibintu yabikenewe nkuko tubatumye imbere bakavuga apana kujaho ngaho gusa ngo nuko arabategetse ngo baguma aho ngaho ntagire icyo bavuga kuko tubona ibintu ko biriko bigenda atari sawa ku mpunzi kubera ko turamara amezi 6 tudahembwe tudapokeye inzara ikadufata wasangana tugiye inyuma y'ikambi kurondi two tujya ukaca usangana ariko baraduhohotera aba bakongomani icyo kikosaba rero ni icyo kinini ikindi nacyo nuko aha hantu tubona nenga ta mutekano tubana neza uhari kuko inyuma y'ikambi turashobora kumva ibintu by'amasasu tukaca twumva rero ko umutima udahagaze neza kubera ayo masasu icyo twifuza nuko boreba nkuko kuno botushira nk'ahandi hari umutekano
cyugushaka cyohinduka nuko boze bakurikirana ibintu uko biri kubirakurikirana mu kambi nukuvuga uri kuraraba nk'ibintu nk'ibyerekeranye n'ipokera usanga ari ibintu menga amanama bakora bibo badashaka kuyakurikiza cyangwa badashaka kubyerekana nkuko bariko nkuko twaba tubizeye muri make urabona ko nkuno munsi ugize umunsi ugira kabitwirwa ngaha ukwaje gupokera kandi n'umwindi ushikiriwe byari byiza yuko rero abamwe bose bararikira ku munsi wabo gupokera ugeze bareke guta imirimo bokoze yindi ngo baze kwirwa banamye kuri iri zuba icyo niyo tuba dushaka mu gihe twabatoye bakurikirane neza bareke twama batwiza kunuzenya ku mwanya ku zuba nk'iri ngo twaje gupokera nawe kwirwa kuri izuba nk'iri ubuvuzi nabwo misa ntibifashe neza kuko tuba dukurikirana urashaka kugenda kuyivuza ugasanga yuko araguha parasitamoro bakayimanyaguramo ibice nka bitanu ukaraba iyo parasitamoro ikintu kumarira urwaye malariya iyo parasitamoro niyo umuriro none uwo muriro wonyine awukuye umva malariya babayivuye
murifuza ko
turifuza ko boduhinduriye bakatuzana imiti ikwiriye abatuzotora yaba de kandi aba de site aba de village yuko bazabitugira mu kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye nibaza mu buntu bw'inusu udashobora kuba bwomuvura
nuko ifuta yuko wotwo kwishima tugatora ko yagarara zina mu refugee ariko arahohotewe akagare fijema ari mu bindi byatu bitandukanye mbere nga mu nkambi agateka ku murevi cyangwa bigaho nyango cyo simuka ko cyane icyo nyamba ejo uvuga ati baragutoye n'icyo ugenda kuvuga ati bamwe natora ntibibuka oya wibuke wagutoye wari iyo umurevi cyangwa kwitoye ati emuganda mfite ubanda furani oya unafite mba amajyana abiri nzira ndakuvugira Nukuti mbijana huku pukira hama na huku ya kukufuomu Kajina kachinyizo kati Ibu nifuza huku ndwere lebo sada karikira Huyo tora tumutora aminyaka mubze mi aminyaka mubze mi wacho Kandi aminyaka mubze ya kukurikirana Gugwa barifishi Nyambari kia tu kushikia huku atifisi kiwazo kimezuku unye Na kuitu kuru mubze ya unyunga ni turubanda guwa nika watajamu ndwere na dandende
Mugihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ubwiyongere bw'abana batwara inda batifuje abagize amashyirahamwe y'abakinnyi ba sinema muri icyo gihugu bishyize hamwe kugira ngo bagaragaze bimwe mu bitera icyo kibazo kwiyongera mu rwego rwo kugishakira ibisubizo binyuze muri za filime zabo mu kanya gashize bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo Alvera Ndayishimiye wo mu ishyirahamwe dushyire hamwe na Shila Rola Inangoma baganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka maze bamusobanurira uko icyo gitekerezo cyabajemo umva uko Alvera Ndayishimiye abivuga
munara cyangwa cyane cyane twatangiye cyangwa mu kwezi kwa gatatu baregeranije abakene abakene bashyira kuri 15 turararira hamwe ukuntu abigeme bamerewe kuna mu ntara yacu na cyane cyane baheba amashuri ijyanye no gutwara inda z'indaro turagerageza kuraraba ndetse tukabona ati turiyumvira hamwe icyo twashobora gukora turavuga ati utore udukino kugira ngo turabe ko twafashe bagenzi bacu babigenda twarasubiye kugendera amashuri abiri ise kominari cyamuto na ise kominari miliyari cyane cyane turatoma amahore imwe tuva amahore iriwe nibyo mu mwaka kinatwara inda abanyeshuri niba amashuri haba ababyeyi akaba umuhanuzi mukangurambaho aza gufasha uwo mukobwa kumuhanura nk'abenshi abo muri izo nyigisho baragerageje kubona yuko gutwara inda z'indara ari bibi biratuma uheba amashuri bigatuma ugira ubuzima bubi cyane rwose
none mwabonye nk'ishyirahamwe ibintu by'amateatre inkino aribwo buryo bworoshye cyane kurusha ubundi buryo bwo kugira ngo mubashikire mubumvishe teatre nizo mwabonye zishobora kubashikira kurusha izindi nzira
ego cyane kubera ko usanga mugiye gukinira ahantu mu mugi w'abantu benshi ari nko kwishyura usanga abantu bashyika mu magana atandatu guca amajyana indwi ni uburyo bwiza bwo nta mukino hamwe bose bakabyumva neza abanyeshuri ugasanga bagabanyije ingeso nyine z'uguza bazi cyane cyane nk'abantu babangamiye abatwara ibiki usanga bamwe barabigabanya nyine
kugira ngo mushobore gukina inkino amasuje ivyumviro mu bishira hamwe gute ni vyumviro ishira hamwe riba ryabahaye canke mwebwe nyene nk'aba jeune nimwe mu vyumvira mukabitegura mukabikina
ekinyana bakubira ati kwepe tugerageze turabe ingorane zirimo ikomyote tukarabira hamwe ikibazo tubona gihangamiye aba jeune babigeme akariyo dutora ko teme iyo teatre zizadukima kege dushyira hamwe atubwira ati mwe nimurabire hamwe ingorane zihari ku bajene baba babigeme kugira ngo abe ariyo mukorera ko kuko ntiwofata ikintu ngo uze nk'ukiyumvire kubera abo mwe dushyira hamwe bo ntibaba begereye aho hantu ngo abone imico yaho twebwe nyine twe tuba dusa tubize twe tubiraba tukaraba ku minota ikibazo kiba hanze amaze washya dutora teme
none nk'ubu muri iki gihe nko ngaho mu ntara ya Cankuzo canke n'ahandi izo ntara zegereye iyo ntara yanyu bimwe mu bibazo by'ubuzima bwa misi yose biriko biratuma umwigeme agwa muri icyo kibazo cyo gusama inda vyo bari nk'ibihe kenshi turumva ingeso turumva ubukene turumva kumbure n'abandi bavyifuza bavuga bati ndashaka kubyara umwana ndageze mwebwe aho muherereye ikibazo kenshi kiba gihagaze he
iyo kubera ingerageze kuraba neza cyane cyane bikunda kuva mu bintu by'ubukene nk'abanyeshuri cyane cyane nibo ba mbere bakunda gutwara inda z'indaro bavuga ati jewe kamba tuhuriye n'umuntu wohajya akampa igihumbi ngire kudonga uto ndarambiye kubera abenshi usanga bava mu misozi baza kuba kuri santre cyangwa bava mu miryango ikenye ntibaronka ko bashobora kubaha ibintu byose bipfuza bagakerera ba bakimara kutwaritora udufaranga cyane cyane kurema bipfa ku mafaranga ubukene kubera umuntu avuga ati iki na kiriya hari ibintu byose usanga ariko aripfuza ariko adashoboye kuronka gaca avuga ati none ngira uku nyene nta kundi reka ujye ashoboye kumutu ntagace yemera nyine gusa usanga natwaye inda y'indaro
bamwe baravuga bati muri ibi bihe abigeme imisore basigaye baratoye ingeso mbi vyovyo ntibiratangura kwibonekeza aho muherereye ingeso ntiziratangura kuba impamvu umwigeme asama inda y'indaro
ingeso cyane cyane n'ukuri ibintu by'ingeso kuva ngo umuntu ngo yaramenyereye ubusambanyi yinduriki ngo ngubimye ngo abigire ingeso benshi barongera iki amafaranga nta kindi kintu ugiye mbona yatwaye inda usanga hari abashoda abapolisi abamotare barya baza baramuhenda ati ngo ndakudepurase cyangwa ndakujyana ahantu aha n'aha imwe ni izi nyine ndakugurire akaporosheti ndakugurire agapimusi ibintu nk'ibyo nyine niyo mpamvu n'umuntu yari ikizi kuko umwe wese yambwira ati ngo bagaca bagenda prema nje ntabyo mbona kandi kenshi zitwara abanyeshuri nakiri ku ishuri
nk'uko twari bashikirije mu ntango z'iki kiganiro ubu naho tugiye kuganira na Sheila Laura Inangoma umwanditsi kandi akina inkino za teatro mu Burundi kumwe n'umugwi la troupe les enfoirés de Sanoladante zimwe muri izo yazikinye hakurya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu Rwanda mu Buganda mu Budagi Sheila kaze neza mu kiganiro muri Isanga kuri Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
dutambwe ku kibazo cya mbere nk'umuntu amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga icyo ubona wafashije canke wakwigishije uyu mwuga nk'umwigeme wo mu Burundi kazi cyo bari iki
nibaza yuko ikintu cya mbere nshimira uyu mwuga kuri jewe mu myaka maze ndawukora nuko ari cyane cyane kwishyira mu kibanza cy'abandi iyo uri kuyakina ibintu usanga byabawemo n'abandi bantu ukumva igikumbagumba kubiba ku bandi ukumva wugurukiwe no kumviriza abandi ukugurukirwa ku bibazo biri aho ubaye mu bwano mu gihugu n'ahandi hose mu bindi bihugu by'isi yose icyo ni cyo kintu cya mbere no kunyumvika cyane ku bijyanye n'indangamico yacu mu kirundi cyangwa ibindi birimi ugasanga uri kuyigira ibintu byinshi bijyanye no kuyaga kuvuga no kubona ibazo bimwe bimwe biri kibana ni kuyugurura ego
Shuti moduteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye